Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ni umunezero kandi gusubira kubana namwe mu nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro yaga. Ikiganiro kiremeshejwe na Mareka Ronini nahazwe ikaze mu kiganiro yaga cyo munsi. Duhere ikiganiro cyacu mu rusenda havuga ikora karenga gishyirahamwe Adra mu kugura ibisuko. Mu nama y'intangamarara yakoresheje abakora ibisuko mu ikambi y'urusenda ku munsi w'igenekerezo rya 27 ruheshi, ishyirahamwe Adra ryaratangaje ko rigiye gukura ikirenge mu isoko ryo kugura ibisuko. Iryo shyirahamwe risaba abafurniseri bavyo kwironderera amasoko. Pacifique Munezero dufitiye byinshi kuri iyo nkuru.
Nitwa Inamahoro Claude, abandi umurefishe, nkongera kandi nkaba tekinisiye muri platform, nkongera kandi nkaba tekinisiye mu ruganda rukora ibizuko rwa ADPFBB. By'ukuri uno munsi twagendewe tugenderwa n'abashefu ba ADRA mu mvo zo kuganira uburyo dushobora kugurirwa ndetse n'uburyo dushobora kwagura amasoko yo kugurisha ibizuko hirya no hino, haba mu gihugu cya Congo, mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara zitandukanye za Goma, Bukavu. Turaganira by'ukuri, turavugana ibintu twavuganye ibyerekeye ukugurishwa. Turavugana ingene dushobora kugurirwa, turavugana n'ingene dushobora guhindura ibintu mu buryo bwo kwimenya.
Tugume mu rusenda aho ishyirahamwe Orochad ryaronkeje imashini zo gusona abana bihunganye. Mu mugambi wajyo muri iyo nkambi, ishyirahamwe Orochad ryaratanje imashini zine zo gusona n'izindi zine zo gutera ibifungo ku bana 8 bihunganye. Abandi bana bo muri uyu mugwi nabo nyene bitezwe kuronka ko ibindi bikoresho nk'ivyo muri kazoza. Pascal Ndayishimiye adufitiye byinshi kuri iyo nkuru.
Ishyirahamwe ry'abahorande Orochad ryaratanze ifashanyo kuri wa 26 ruheshi ku bana 8 batagira ababyeyi bagiye kwinjira mu rugero rw'abantu bakuze, bisigura ko bagiye gukwiza imyaka 18. Iyo fashanyo ikaba yari igizwe n'ibyarahani 4 bishona, ibyarahani 4 bitera ibifungo, imeza 4, intebe 6, ibizingo 8 by'ibitambara, imikasi 8 hamwe n'imetero 10 z'igitayeri. Ubwo gwaruka rurashimira bimwe bivuye ku mutima iryo shyirahamwe kuri ako kigoro ka kibyeyi gerekanye. Reka mbere rukavuga ko n'ikibazo bari basigaranye cy'inzu cyatorewe inyishu, aho bagiye kuronswa amahera yo gukota aho bazokorera. Twabamenyesha ko gwaruka rugizwe n'abakobwa 7 hamwe n'umuhungu umwe, aho kandi rwigabuye mu migwi 2 y'abantu 4-4 bakazokorera mu karere ka Gatunguru ndetse no mu Rusenda.
Mu kurangiza, imiryango 59 yabarezwa mu mazu y'akiriro yo mu ikambi y'Imurongo niyo yaronkejwe ibibanza byo kubakamwo. Ibyo bibanza bazubakamwo inzu zo kubamwo bipima metero 15 z'ubwaguke kuri 20 z'uburebure. Ibyo bibanza byatanzwe n'ishyirahamwe IRD rifandikanije n'umugwi w'igihugu wita ibibazo by'impunzi CNR. Ni inkuru ya Mani Dawudi Mumba mu jya Pascal Ndayishimiye.
Umuryango wose wahawe umurimo umwe, kaba ari mirima yagutse ifise metero 15 kuri 20. Ku miryango yagutse ifise abantu 6 n'irenga. Ni ku mabloke ya 2, ya 3, ya 4, ya 5 n'iya 6 iyo mirima yatanzwe. Bene kuronswa iyo mirima barashimiye CNR hamwe n'ishyirahamwe ARD kuri iyo fashanyo. Izo mpunzi zikaba ari zahora zirara mu mahangare kuva zigishika mu nkambi mu kwezi kwa 5 n'ukwa 6 kuri uno mwaka. Emangalo wa Omache, umwunganizi w'utwara CNR Baraka, akaba ari yarashyikirije imvo yo gutanga iyo mirima. Mwamenya ko itangwa ry'imirima nk'iyo ribandanya no ku zindi mpunzi zishika ziriko ziraza. Murongwe ni kigatwi kiri ku birometero 15 mu bumanuko bwa Baraka muri groupement ya Basimukuma yepfo, agace ka Mutambara mu karere ka Fizi muri Kivu y'ubumanuko.
Nino kuri iyo nkuru ndangirije ko ikiganiro yagacuno munsi mwagitegurwe na Sergio ayobowe na Yakobo. Ejo mumva ryari ryanini nahazwe Maria Karoli, mbipfuriza amahoro y'umukama yadahoka nk'imboga na gahwane.